Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu y'ubumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Nabaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ku mpande zine z'isi. Kaze mu ganiro yaga ni meja na 46 mu mugambi wa mashirahamwe Alert International Police Institute 19 News kufasha bw'umwe bw'Uburayi kuri mikoro muri kumwe n'Ange Alexander Bizimana. Ni kuri uyu wa kabiri ngenekerezo rya 47 ntwara ntebe 2021 aho igihugu cha Congo caronka ubwandu bushasha bwa coronavirus bugera kuri 43 muri abo 21 ikinshasa 14 muri Nord Kivu n'8 muri Lualaba. Ibyo biharuro bitangwa n'ikigo cy'ubushakashatsi INRB bikemezwa n'umugwi w'igihugu ujeje gukurikirana ico kize. Igitigiri gishasha cy'ubwandu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo kigeze ku 77,930. Haherutse kwitaba Imana abagera kuri 5 muri Nord Kivu. Ku rwego rw'igihugu abamaze kwitaba Imana bagera ku 739 kugera kuri uyu wa 27 ntwara ntabi 2021. Ntawasohotse yakize nk'uko amakuru yo kuri uwo munsi abandanya kubitumenyesha. Abamaze gukira bagera ku 25 398, no kuvuga ibice 91%. Ibiganiro vy'amahoro mu karere k'imisozi ihanamiye Uvira, Fizi na Mwenga byatanguye mu mugwa mukuru w'igihugu Kinshasa bihagarikiwe n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi. Ubwoko indwi aribwo ababembe, abafulero, abanyamulenge, abavira, abanyindu n'abarega nibo bari ku mezi imwe mu ntumbero yo gutorera umuti, mu ntumbero yo kurondera amahoro mu karere kabo. Ku bwa diyoseze ya Uvira, Musenyeri Sebastien Joseph Muyengo asaba abahurikiye mu madini atandukanye gusengera ivyo biganiro bigamije gutorera muti ikibazo cy'umutekano muri izo territoire zitatu. Ibyo yabitangaje kuri uyu w'Imana igerekezo rya 28 ntwara ntebe 2021 kuri Paruwase Saint Kizito yo mu Isange mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru w'ibisandasana.
Umwepisikopi wa diyoseze Uvira arahamagarira abakristo bari mu madini atandukanye gusengera ibiganiro biriko bibera i Kinshasa guhera kuri uno wa mbere igenekerezo rya 29 gushyikiye igenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu y'umwaka. Ku bijyanye no gutorera inyishu ibibazo by'umutekano muke biri mu karere k'imisozi miremire ya Uvira, Fizi na Mwenga, Sebastien Joseph Muyembo Murombe arongoye diyoseze Uvira akaba yateye ako kamo abakristo bo mu Isange kuruno wa Mungu ugenekerezo rya 28 kwezi kwa gatatu y'umwaka bugiye hahimbazwa umunsi mukuru w'ibisanda. Aho hayaciye yugurura icese Paruwase Saint Kizito yari isanzwe izwi ku izina rya Diakoniya ya Sange. Urwo rusengero rukaba rwari rwugawe guhera mu kwezi kw'icumi guheze bivuye ku kutumvikana hagati y'abakristo n'abapatiri bari barurongoye. Ku bw'uwo mukozi w'Imana ngo abanyagihugu ba Uvira, Fizi na Mwenga nibo babangamiwe n'umutekano muke akaba yaboneyeho n'akajyo ko gusaba uruhara rw'umwe wese mu gusengera ibyo biganiro.
Tubibutse ko ibyo biganiro bizomara imizi 3 bifashwe mu mugongo n'ishirahamwe Interpeace n'ayandi mashirahamwe basanzwe bakorana nka SVH mu mugambi Federute pour la paix et la sécurité. Ni guhera kuri uyu wa kane igenekezo rya 25 ntwara ntebe 2021 ishirahamwe rijeje ubuzima bwa misi yose bw'ikambi ya Rusenda na Murongwe IDS riri gutanga amasabuni ku mpunzi zose zo mu ikambi ya Rusenda na Murongwe. Isabuni zitandatu nizo zihabwa umuntu umwe mu mezi 3 na kanyamuneza ntangere ku mpunzi zo mu Rusenda. Tumvirize muri bamwe bayaze na Eric Itangishaka.
Turabashimiye vraiment nkuko babikoze bavyumviri ni nkuko rero ingorane tubona nuko baziduha
cyo novuga ni kimwe ego baradufasha naho bona batakaza umwanya bari gihe baduha ukwezi haciye amezi 3-4 biratubabaza ariko urumva badufasha nabi nabi sindi cyo bivako.
Tubamenyesha ko iryo gabura ry'amasabuni ryatanguye kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 29 ntwara ntebe 2021 muri site y'impunzi z'abarundi ya Murongwe nk'uko tubimenyeshwa na mugenzi wacu akorera muri ako karere. Naha turangirije iganiro ya gane meja na 46 magicha guruwe na sanishawari na maisha ni nahazwe bahagarikiwe na Emmanuel Ntirampeba magishikijwe nanje Alexandra Bizimana